Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse shuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kane itariki 30 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2017. Muri kumwe na Fideni Yonga.
Twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nk'inamico bimwe birabera ngaho Arusha.
Uwo ni Dr. Jean Minana yoboye urunani Senarede rugizwe n'imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Burundi.
Ubu ibyo tugira ni ibiganiro bita dialogue. Nka bimwe byaba i Bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa Sendeye.
Uwo ni Jean Mutabazi ayoboye umugambwe Radebu wegamiye ku butegetsi buriho mu Burundi. Bavuga ku biganiro ibandanya i Arusha. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twabateguriye ku rubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDB Inkingi mu Rwanda ku mabi afatiye ku gitsina abanyamakamba barenga 400 bakorewe kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi no ku rugendo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize mu bitaro by'igisirikare byo mu Kamenge mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya gatoya. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Waramutse neza Aloys Bigirimana, amakuru akomakomeye udufitiye n'ayahe?
Urakoze Fidele. Amakuru akomakomeye ni inama igira gatanu ihuza Uburayi na Afurika ibandanya kubera Abidjan muri Cote d'Ivoire ku mugoroba w'ejo kwa gatatu. Barumvikanye ku ngingo zihutirwa zikwiye gufatwa kugira abasezerere burundu urudandazo rw'abimukira bafatwa nk'abaja rukorerwa mu gihugu cya Libya. Bimwe mu byo bumvikanye ko ni ugutahukana Abanyafurika bifuza kuva muri Libya, gushyiraho igipolisi n'iperereza bituza abakora ubwo bubisha, gushinga komisiyo itohoza ibyo byaha, hamwe no kumvisha urwaruka rwifuza gufata iyo nzira ko ingaruka ari mbi cyane. Ibyo byashyikirijwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron inyuma y'inama yihuta yagiranye n'ibihugu 9 birabwa n'icyo kibazo. Inyuma yaho hashyikirijwe amasanamu yerekana abimukira badandazwa nk'abaja muri Libya. Ikibazo cy'abimukira n'icyo cyagizwe intumbero y'inama iriko irahuza abo bakuru b'ibihugu n'amareta bashika 80 hamwe n'intumwa 5,000 yabija wa gatatu no kuri uyu wa kane. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yemeye gutahukana abanyagihugu biwe bugarijwe muri Libya no mu bindi bice by'isi. Yemera kandi ko agiye kwagura imigambi y'iterambere mu gihugu ciwe. Leta ya Nigeria yatangaje ikoresheje urubuga rwayo rwa Twitter kwa abimukira babo 242 batahutse ku munsi wa kabiri w'indwi bava muri Libya, kandi ngo abarenga 400 nibo bamaze gutahuka mu mahoro muri uyu mwaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryongeye gusaba abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuri wa gatatu, mu gihe kuri uyu munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Joseph Kabila batumye ko imyiyerekano iza yamaze kubuzwa n'abategetsi. Florence Marshall avugira inteko za MONUSCO yateye akamo abategetsi ba Congo kubahiriza uburenganzira bwo kugira amakoraniro n'imyiyerekano byemezwa n'ibwiriza wa shingiro gico gihugu. Buramatari wa Kinshasa yimanya uruhusha rwo kugira iyo myerekano aho runani rw'imigambwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi n'ayandi mashyirahamwe asaba ko perezida Kabila ava ku butegetsi kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 kuza. Felix Tshisekedi arongoye urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye abamenyeshamakuru ko atakibuza iyo myerekano, aca asaba abanywanyi biwe kwihereza amabarabara yo mu gihugu cyose cha Kongo kuri uyu munsi wa kane. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uwa gatatu ejo cyarahakanye ko cisha abanyagihugu mu gitero cyakoranye n'abasirikare ba Leta ya Somalia hafi y'igisagara cya Barire ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 8 umwaka w'2017. Mu itangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu, umukuru w'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika yavuze ko inyuma y'amatohoza basanze basize ubuzima muri ico gitero ari abanywanyi baba abarwanyi b'abansi. Leta ya Somalia ubwa mbere yari yavuze ko abarwanyi ba Al-Shabaab bishwe mu gitero yakoranye n'abasirikare ba Amerika hafi y'icyo gisagara cya Bariire ku birometero 55 mu bumanuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Inyuma yaho igisirikare cya Amerika cyace gitangaza ko inteko zacyo zifashijwe n'iza Somalia bihenze bararasa batako bica abasivile 10 barimo abana batatu. Ibyo byatumye abanyagihugu muri ako karere baja mu ibarabara biyamiriza abasirikare ba Amerika hamwe n'aba Somalia. Leta z'Ubumwe za Amerika kandi isaba ibihugu byose guhagarika imigenderanire mu bya kidiplomasiya n'ubudandaji n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ibyo byashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu na Nikki Haley aserukira Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakunguni mu nama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yakoranye ejo ku gatatu. Inyuma yaho Korea ya Ruguru gitereye ikindi kigendajuru cya misile, Amerika imenyesha ko icyo gihugu cyahisemo inzira y'intambara, yemeza ko mu gihe byoshika akabiyo ntambara nyene Amerika izosambura icyo gihugu cyose. Nikki Haley yatiyaka mu Bushinwa guhagarika guha ibitoro leta ya Korea ya Ruguru. Uburusiya nabwo bicishije kubuserukira muri ONU bwemeza ko Korea ya Ruguru yakoze agasomborotso, ariko ngo gukoresha ingufu za gisirikare siwo muti kuri icyo kibazo. Imwe mu miti yotuma icyo gihugu gihagarika ibyo bikorwa bya nuclear Ubushinwa n'Uburusiya bisaba Leta z'Ubumwe za Amerika guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare gikorana na Korea y'Epfo muri ako karere. Ubuserukira Ubushinwa yongeye gushikiriza icyo cyiyumviro kuri wa gatatu mu nama, ariko Amerika yavyamiriye kure. Mwibuke kandi ko Slobodan Prajak, umwe mu babaye mu bategetsi b'igikenye ba Bosnia, yiyahuye ariko araburana muri sentare iriko iramucira urubanza.
Urakoze Aloys ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Impande zitandukanye ziri mu biganiro ya Arusha byanse ko zihangana amaso mu yandi nk'uko bari babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashyiraho imigwi itanu ifatiye ku vyimvuyo vyabo vya politiki, abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Iyo migwi yatangwe gukora inyuma y'umutaga ejo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru abandanya gukurikiranira hafi bibera muri ibyo biganiro.
Inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyezina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bari Arusha, ariko naho nyene byanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nk'uko umuhoza Benjamin Mukapa yabibasavye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Yari yabasabye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri, wewe yifuza ko umugwi wa mbere wabugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'u mwaka w'2015 n'abahoze batwara Burundi. Ubundi mugwi nawo wari kubugizwe n'amashami yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanseko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhoza yanababwiye ko bokwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi, ariko nivyo vyabataye ku amazi. Bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashezeho urimo leta, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Hiyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano ya Arusha n'induka y'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL utwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodie Mutabazi n'abandi. Ikindi uwo mugwi uhuriyeko nuko utemera ijambo negotiation kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko Mutabazi abivuga.
Icampagurukanye kimvana i Bujumbura nuko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri, ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue. Uye nishobora kuba negosiasyo kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri Arusha yo mu 2002 twasinya, icyo nicyo cyitwa negosiasyo. Ubu ibyo tugira ni ibiganiro bita dialogue, nka bimwe byaba i Bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa Sendi.
omugugira kabiri bashizeho ugizwe n'imigambwe itavugarume na leta nka Frodebu amizero y'abarundi n'abandi bagwanye hinduka gibwirizo wa shingiro uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana maso mu yandi nkuko Evariste Ngayimpenda ku ruhande rw'amizero y'abarundi abivuga
ubu rero ico twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bose bategekanya kunyishu ivyo bibazo nyamukuru hanyuma rero kuguharira kukagira ico kuvuyemwo tugashika kwijambo twoshikiriza makungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo uburundi busubire buronka amahoro n'umutekano tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano
n'urubando rw'amashirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri wa mbere urimo Oricome Parseme hamwe n'abakenyezi ubundi nawo urimo Urunani Piske Burundi ugwaruka n'abandi begeranye mu vyumviro hamwe n'abaserukira amashengero amugwi wa nyuma ugezwe n'abahoze batwara igihugu Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wenyene muri uwo mugwi kuko Domiciano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika iyo migwi yose ibwirizwa kwiga ingengo munani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza muri izo harimo ivya politike umutekano kugwanya kudahana ivyaha leta y'ubumwe ikibazo c'impunzi n'ibindi umuhuza Benjamin Mukapa yabasavye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri umunyepolitiki umwe yabwiye ijwi ry'Amerika ko Mukapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe mu bufise rero mubwirizwa kuwutora mvuga yakoresheje ngo yasa n'ubakarira nkuko abanyepolitike bavuga kuko yongeye ko kubabwirizwa gushika ku masezerano avuga ko azo bari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015 gushika ubu nta urashika aserukira abatavuga rimwe na leta bahurikiye mu Runani Senared bahunze igihugu washitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo SNDD wa Leonard Nyangoma Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Tukivuga kandi ku makuru yerekeye ibiganiro biriko birahuza Abarundi yarusha, Dr. Jean Minani yasubiye gutogwa mu mabanga yo kuyobora Urunani Senared rutavuga rumwe na leta, avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri bihuza leta y'u Burundi hamwe n'Urunani arongoye. Ibiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Jere nakuze benshi barabibonye, ninacho gituma kumbure batumye ngaruka, ico ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe bibe ngombwa ko bashika Arusha, bashika ku meza y'iganiro kugira ngo abarundi bose yega batorere inyishu ingorane dufise, hanyuma dusubire mu mahoro umutekano, hanyuma tugere nako no muri demokrasi
Dr. Minani umurwi Senarede umuhari Senarede waratumiye muri izo biganiro ariko amatwa dusumira abitavye nabari bahurikiye mugambwe umurwi Senarede ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati muri iki gihe mujeje gutorwa murafite umugambi kwifatanya n'abandi barundi kugira ngo murondere amahoro mu Burundi?
Twebwe twafashe ya mbere kuva kera turondera amahoro kwipuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nk'inamico nimwe birabera ngaho Arusha ntega kuba bwangwa ari ibiganiro ni bande bari mwaraganira ku abaganira ari abantu baba bashamiranye bafitanye amakosa baba bagiye ico bapfa baba abantu bose bagira 100 ngahe baje babagira 100 baje wumva habonetse abashamiranye cyane abo muvuga ngo ni leta nta leta yaje ku byo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa SNDD none SNDD nije cy'igihugu ubu ko bajeje igihugu bagifashe bakativengamika bagumye ubujumbura.
Dr. Jean Minani, hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe n'umuhari wanyu bavuga ko umuhari Senared atakintu userukira ari umuhari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene, aba umuryango yonyene yobikomeye muri uyu muhari ari MSD na Frodebu, abo bantu mwabwirike?
Abo bantu babivuga gutyo n'abantu batazi Senared caricho, none kumva atacuno bamaze ukavuga iyo migambwe yose niyo bitimaze mu matora kajeho natowe
muri iki gihe. Dr. Minani, haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'umwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ibyo bibanza bya leta
bibanza muri leta sibyo bituhanza amaso tubadishinga nuko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe hanyuma hajya amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye bakayamuha washimye akamuha ikibanza kwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani senarede rwiteguriye gute ayo matora
nta matora twebwe dutinya n'amatoyi ahari hose nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza
mu Rwanda abashikiriza manza basaba igihe cy'ukwezi cyo kubandanya gufunga by'agateganyo abanywanyi b'umugambi FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa ari Kigali mu Rwanda
abaregwa bose uko ari batatu bwana Théophile Ntirutwe ukuriye ishyaka FDU inkingi mu mujyi wa Kigali bwana Vena abayisenga ukuriye ishyaka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda na bwana Tanaze Kanyarukiko bageze imbere y'umucamanzi mpuzankano z'iroza zahindanye buzuye imikungugu mu mutwe mbere yuko ubushinjacyaha busobanura urukiko impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo cy'agateganyo kubaregwa Maître Gashabana yagerereje kumucamanza inzitizi zisaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko Maître Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwatinze gutanga imyanzuro igaragaza impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo kubaregwa aravuga ko icyemezo cyo gufunga by'agateganyo abaregwa mbere y'urubanza kimara ukwezi habariwemo umunsi cyafashweho aravuga ko igihe kirangiye dosiye idashyikirizwa urukiko ufunzwe by'agateganyo agomba kurekurwa agakurikiranwa ari hanze Icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka kirangira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11. Maître Gashabana aravuga ko mbere y'uko icyemezo kirangira yagiye mu biro by'ubwanditsi bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarasabye kongera iminsi y'igifungo. Yavuze ko mu buryo butunguranye ubushinjacyaha bwatanze ikirego ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11. Maître Gashabana yasabye urukiko gusuzuma niba byubahirije amategeko maze rugategeka ko abaregwa bahita barekurwa bakaburana bidegembya. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwasabye kongera iminsi mu gihe giteganywa n'amategeko. Bwavuze ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ari bwo bwaregeye busaba kongera igihe ifunga ry'agateganyo ubushinjacyaha bwagize buti kabone nubwo haba harabayeho kurenza iminsi nubwo tutemeranya nabyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha bakekwaho bakomeza gufungwa by'agateganyo Maître Gashabana akavuga ko ubushinjacyaha bwashyize imikono ku nyandiko y'ikirego ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ariko bukigeza ku rukiko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 byarataye igihe urukiko rwabisuzumye maze rwanzura ko ubushinjacyaha bwaregeye ku gihe rutesha agaciro inzitizi za Gashabana nabo yunganira runategeka ku rubanza ruhita rukomeza Ningingo itashimishije abaregwa maze Maître Gashabana abwira urukiko ko icyemezo rwafashe batakishimiye kandi ko bazakijurira ku munsi umucamanza azafataho umwanzuro busobanura impamvu busaba kongera ukwezi kw'igifungo ku baregwa ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko nyuma y'ukwezi bafungiwe ibyaha by'ubugome byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda iperereza bo bakoraho ritarangiye bwavuze ko bugishakisha amakuru hanze y'igihugu mu mitwe y'iterabwoba baregwa bakoranaga nayo kandi ko bukigenzura ubutumwa bugufa baregwa bandikiranaga kuri telefoni n'abari hanze y'u Rwanda bwana bayisenga wabimburiye abandi mu kwiregura yabwiye umucamanza ko mu gukomeza kumufunga byaba ari ukumubabariza ubusa atazi icyo azira yavuze ko asanga nta perereza ubushinjacyaha bukimukoraho kuko ngo bwavuze ko bwatangiye kumviriza telefone zabo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bityo ngo nta butumwa buziriho batabonye yabwiye urukiko ko nta cyaha yigeze akora mu buryo bwa aribwo bwose ko icyo ubushinjacyaha bugamije ari ugufunga cyangwa se gukuraho buri wese ubarizwa muri FDU inkingi ku iperereza ubushinjacyaha buhamya ko bugikora ko buvuga ko baba hanze abayisenga aravuga ko yaba hatarenze imbibe z'u Rwanda kandi ko no mu byangombwa yatunzeho hatarimo impapuro z'inzira yewe ngo nta na nimero za telefone z'aba bahanze agira yasabye urukiko kumurenganura kuko asanga we na bagenzi be ngo bakomeje kurenganira mu nkiko z'u Rwanda Ntirutwe nawe aravuga ko FDU inkingi ari ishyaka rikorera mu Rwanda ridakorera mu mahanga kandi ko bafunzwe nk'abayobozi baryo bafatiwe mu Rwanda kuri we arasanga ibisobanuro byabwo ari uburyo ishyaka riri ku butegetsi FPR ricisha mu bushinjacyaha mu rwego rwo gukandamiza abarwanashyaka ba FDU aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bumaze kugeraho mu minsi 30 ishize bafunzwe mu magambo akomeye yagize ati umugambo ubushinjacyaha bwatumwe n'uwo kuturimburira mu gihugu cya gereza n'amagambo yabaye nkatunguranye kuri bamwe mu bari mu rukiko maze bahindukira barebana ku maso yasabye urukiko ko niba bishoboka rwatanga ubutabera urubanza rukaburanishwa mu mizi Atanazi Kanyarukiko wiburanira avuga ko nabatigeze arenga imbibe z'u Rwanda kandi ko ntawe yavuganaga nawe wo hanze. Yumvikanye avuga ko atagira nawe ubutegetsi buriho kandi ari umurwana shyaka wa FPL. Maitre Gashabana yikomye ubushinjacyaha ko butazi icyo burega bo yunganira, aravuga ko bubarega icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, nyamara bitagaragara muri dosiye asanga yagombye guteshwa agaciro. Aravuga ko uretse kuvuga gusa ko bugikorera iperereza ku yindi imitwe y'iterabwoba bakoranaga nayo butayigaragaza n'uburyo bakozemo ibyaha. Maitre Gashabana abwira urukiko kuretse kuvuga gusa ubushinjacyaha butagaragaza niba bwarasabye amakuru bwifuza mu bihugu by'amahanga kuri iryo perereza busabira kongera igihe. Aribaza niba umucamanza azashingira ku magambo adaherekejwe n'ibimenyetso mu gufata icyemezo. Asubiranye ijambo bwana Ntirutwe yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha busigaye bubarigana n'abarwanashyaka b'ishyaka FPL Inkotanyi riri ku butegetsi kandi batavuga rumwe naryo. N'uburyo mu magambo yavuga ko bugamije gukora icyo yita kuyobya uburari mu mugambi wo gushaka ibimenyetso bidafashe yita iby'ibifitirano. N'imvugo yarakaje bikomeye ubushinjacyaha maze bufashe ijambo bubwira urukiko ko butari kuburana iby'amashyaka, ahubwo buburana ibyaha bukurikiranye habaregwa. Bwasabye abakurikiranaga iburanisha kutabyumva ngo babitware batyo. Bwashimangiye ko kugira ishyaka buri muntu yabarizwamo bitagize icyaha kandi ko budahagarariye mu rubanza ishyaka FPL Inkotanyi riri ku butegetsi. Iri tsinda ry'abantu batatu, babiri bemeza ko ari abayobozi ba FDI Inkingi, ubushinjacyaha burabarega ibyaha bwite iby'ubugome byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho. Bariyongera ku bandi barwanashyaka barindwi barimo Vice Perezida wa mbere bwana Boniface Twagirimana, nabo baregwa bimwe. N'ibyaha bo bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki kandi ko ubutegetsi bwabihimbye mu mugambi wo kugizayo abatavuga rumwe nabwo. Niba nta gihindutse, umucamanza azafata icyemezo ku kurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganyo abaregwa ku itariki 5 z'ukwezi gutaha kwa 12. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo, Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi, abanyamakamba barenga 400 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi afatiye ku gitsina kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi. Ibyo bitegeri byatangiwe muri zone Kabonga, komini Nyazarak, igihe ariko aratanguza ukesi sekeza ry'iminsi 16 ryo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mu ntara ya Makamba. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Chris Munezero.
Mu birori byo kugurura icese isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi, bibonekeje ko menshi mu mabi ahanze abanyamakamba yogera ku ngeso zo guharika no kubaka bidaciye mu mategeko. Ana ni umufasoni w'abana batatu, akagwa yuko amaze igihe kitari gito asaba uwo bubakanye kwandikwa muri komine.
Ubu umugabo wawe umubwira ati tugende kwandikwa, ntiyemera. Bamubwira nti twandikisha abana, basi twebwe tugome tubihebera kini tubohora abana. Ntakwemerera, kubwira ati jewe sinza kwandikwa. Ati jewe singenda kwandikwa, kuko ufise amarayo kugira ngo uze gutanga hariya makari kwandikwe, uraza tugenda. Ariko atayi ufise singeza. Mwamubakanye atagukeneye, kuko umugore waramushimi kavuga ntawe ni mugore buca nzana, ni wewe nyine tuzopfana. Akubwira tuze kwandikwa, mwobikora mukaza kwandikwa.
Kabura twamusanze iruhande y'ubwato bwiwe inyuma y'ijoro yaramaze aroba mu kiyaga ca Tanganyika. Aremeza ko ari bamwe mubo basangiye umwuga bakwega mu shurashuzi abana b'abakobwa bakiri bato. Ubwiwe ngo abanyamakamba bojijugwa kudoma urutoki kuri ayo mabi.
Turakunda kubona ko atari byiza, kuko harimo guhombesha umuryango, hakabamo no kunyaga umuryango. Kubwanje iminsi 16 yohera abantu bariko bariyamiriza ubwo bubisha no kwitura inzego zibijejwe kugira ngo babitungane, babibatunganirize.
Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gitugutu k'uyu mwaka, umugabo umwe yaragandaguwe mu ntara ya Makamba biturutse kuri ayo mabi, abandi 410 barahohoterwa. Ivyo byashikirijwe muri ivyo birori na Chantare niyo mwungere arongoye ikigo c'iterambere ry'ingo n'imibano.
Hariho abashurashuzo ku nguvu, hari abakorerwa amabi nsesereza mubiri, hari abakorerwa amabi nsesereza mutima, hariho abakorerwa amabi mu bijanye n'ubutunzi. Muri rusangi twakiriye abantu b'igitsina gore 359, n'ab'igitsina gabo nabo nyine twarabakiriye ni 51. Amabi aza imbere ni mu bijanye n'ubutunzi.
Esterine Bukuru umukangurira mahoro wo muri zone Kabonga muri komine ya Nyanzarak arashimishwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu ihamagarira ingo zubatswe bidaciye mu mategeko kwiyandikisha ariko rero agasaba abajeje intwaro gukurikiranira hafi ishigwe mu ngiro y'iryo tegeko
bamwe barase mugabo benshi baragiye kwandika inyuma y'iryo tegeko agituma bo banka nuko baseka kurongora gore benshi avuga ati no ndandikanwa n'uyu nta wundi mugore no kwabira amateko yo cyamfata bo cyabamfunga abajejwe ubutungane abajejwe amategeko baze barababwira abantu kugira ngo bihute kuza kwandikwa tumaze kubona umukenyezi yataritswe mu rugo twarabonye ingaruka iyo umushinga ntatambutse ajya amatunga sigaye umuryango agomba kumunyaga kuko atanditswe mu rugo n'abana baragira ingorane
Amashiri hamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kugwanya mabi afatiye ku gitsina aho mu ntara ya Makamba yasavye ko atagosigara inyuma mu kugwanya ayo mabi ahungabanya hagati y'akazi na muntu bakaba bahimirije na cane cane abajeje intwaro n'amashiri hamwe yo mu kibano kwakira no gufasha ababituye bakorewe ayo mabi ikabonga Kisi Munezero ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi imfashanyo ya leta ya Amerika yatumye ibitaro by'abasirikare bitera imbere cyane mu bijanye no kugwanya umugera wa sida ejo ku munsi wa gatatu userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi Anne Casper yagendeye ibitaro by'abasirikare muri iyi ndwi himirije umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida ku munsi wa gatanu Ninkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Ahejeje kugendera ibisata bitandukanye by'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura ambasadrice Anne Casper aserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi yabwiye abanyeshamakuru muri mako ko yiyumva
Ndenezerewe cyane kuba ingaha inshaka gushamira Dr. Mark na maganga na banu bose bakora ingaha
Uwo Dr. Mark avugwa ni Dr. Colonel Mark Nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge yemeza ko imfashanyo leta ya Amerika yacishije muri ambasade yashoboje bitararongoye kwitaho neza kurusha abagwayi na cyane cyane abagendana umugera wa sida
baradufashije gushiraho igisata twita cya service communautaire ni gisata kiraba abavyeyi basanzwe bibungenze gisata kiraba ibijanye no gucandagisha abana gisata kiraba ibijanye no kuvyara ukurikije gutandukanya imvyaro baradufashije kandi no gukurikirana abagwayi basanzwe bafite umugera wa sida baradufasha kuronka ikibanza kibereye dusanzwe twakiramo abagwayi aho dushobora kubasuzumira aho dushobora gukurikirana ibijanye n'ibya laboratoire naho dushobora kubahera imiti
abagendana ubwandu bwa sida ambasado hisa Casper harafite icyo bahanura
This is an opportunity as we look forward to World AIDS Day to remind everyone
akanaka ryo mu gihe twegereje umunsi wahariwe kugwanya sida ko kubwira abantu ko sida ari indwara bashobora kubana bakayigendana bakanamarana igihe kirekire mbere bakanagira n'amagara meza ni no kwibutsa abantu ko ari ngombwa kwipimisha umugera wa sida abawugwaye bakamenya uko bitwara igikomeye umunsi nuko ugwaye sida ashobora kwifasha no gufasha ubu kanye yari ku miti yo gupfupfa haza nta mwanduze cyo kimwe n'abana bataravuka abo bana bavuka ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge bimaze gukingira abashika 50
icyo twovuga cyambere gishimishije nuko abavyeyi bibarutse basanzwe bafise umugera wa sida abakwikiranywe ngaha bose bavyaye abana batamugera wa sida bafise ico murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane turavye muri bimwe twashoboye gushika ko muri uwo mugambi twafashijemo n'ubwo busekurizi bwa Amerika abavyeyi 50 bari bibungenze bafise umugera wa sida bose abana babo bavutse atawo bafise imbere yuko uwo mugambi ujaho twovuga yuko twaragerageza kubikora uko tubishoboye mugabo ntitwari dufise inyubakwa zikwiriye
imfashanyo leta ya Amerika yahaye ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge yakishije mu bushikanganyi bwo kwivuna abanzi bw'ico gihugu izo bitaro bifise ubushobozi bwo kwakira abagwayi bivuza barara 800 biri mu bitaro by'akarorero mu Burundi mbere na president Nkurunziza yabihaye agashimwe mu mwaka mu kwezi kw'indwi hibukwa imyaka 55 heza Burundi bwikukiye eroje urika Mugiraneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha hanyu bigarukiye. Tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro n'umunsi mwiza. Tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.